Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itangira ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni saa 11 n'igice I Kigali ni Bujumbura. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abaduteze amatwi mwaramutse neza. Turatangirira ibiganiro by'iki cyumweru ku makuru. Turakurikizaho ikiganiro tujahe cy'urubyiruko rwo mu Burundi. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Duhere rero ku makuru.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Korea ya Ruguru yamaganye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku giti cye. Mu gihe inamagana Amerika ku bibazo bya internete igeraho igahagarara. Korea ya Ruguru iravuga ko ibi byatumye Pyongyang ijya mu kato mu cyumweru gishize kandi ko byongeye nejo kwa gatandatu. Muri Somalia, umwe mu bayobozi b'umutwe wa Al-Shabab bashakishwa cyane yatawe muri yombi nk'uko bivugwa n'abategetsi muri icyo gihugu. Zakariye Ismail Hersi yafatiwe mu mukwabu w'ejo kwa gatandatu mu gitondo mu mujyi wa El Wak hafi y'umupaka w'igihugu cya Kenya. General Abbas Ibrahim Gure, umuyobozi w'ingabo za Somalia mu ntara yo mu majyepfo ya Gedo, yabwiye serivisi ya hano ku ijwi ry'Amerika y'igisomali ko abategetsi bahawe amakuru n'abaturage ko abantu bakekwaho kuba abo mu mutwe wa Al-Shabab bihishe ahantu mu nzu. Gure yavuze ko Hersi yatawe muri yombi hamwe n'umunyamabanga we. Uwo mujenerali yavuze ko Hersi wari ufite imbunda yo mu bwoko bwa pistole atigeze agorana ubwo bari bagiye kumufata. Mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka 2012, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yateganyirije igihembo cya miliyoni 3 z'amadolari umuntu wazatanga amakuru yatuma Hersi atabwa muri yombi, isobanura ko akorana n'uwahoze ari umuyobozi wa Al-Shabab Ahmed Abdi Godan. Mu kiganiro yahaye ijwi ry'Amerika nejo kwa gatandatu ubwo yari mu maboko y'ubutegetsi, Hersi ubwe yemeje ko yahoze mu mutwe wa Al-Shabab, avuga ko yawuvuyemo mu mezi 18 ashize nyuma yo kutumvikana n'ubuyobozi bwawo. Yavuze ko atarazi ko Amerika yateganije amafaranga yo guhemba uwatanga amakuru amwerekeye. Mu gihugu cya Misiri, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aravuga ko abagabo bafite imbunda bari ku ipikipiki barashe bakica umupolisi bagakomeretsa undi. Minisitiri avuga ko abapolisi bari barinze banki I Cairo ejo kwa gatandatu mu gitondo ubwo barekurirwagaho urusasu. Abo bagizi ba nabi baratorotse kandi nta wavuze ko hari wagabye icyo gitero. Cyakora umutwe w'abarwanyi Ansar Beit al-Maqdis ufite icyicaro cyawo I Sinai wigeze kuvuga ko ari wagabye ibitero bisa n'icyo byibasiye polisi n'igisirikare. Muri Pakistan, ingabo zishinzwe umutekano zaguye gitumo igiterane cy'abantu bakoresha iterabwoba benshi hafi y'umupaka wa Afghanistan, zicamo byibura 16 zikomeretsa abandi 20. Itangazo rigufi rya guverinoma ryasohotse ejo kwa gatandatu rivuga ko imirwano ikaze yabaye mu ijoro ryose ku butaka butandukanya intara ya Orakzai na Kiber kandi ko abasirikare byibura 4 bakomeretse. Mu gitondo abategetsi ba Pakistan bari bavuze ko indege zitwara bita drone za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye igitero zica abarwanyi ba Kiisilamu byibura 7 kuwa gatanu mu gitondo mu ntara y'imisozi ya Waziristan ya ruguru. Urwego rushinzwe umutekano mu gihugu cya Ukraine ruravuga ko habitandukanije bashyigikiwe n'Uburusiya barekuye izindi mfungwa enye za Ukraine mu buryo bwo kugurana imfungwa.
Utugejejeho ayo makuru. Nshuti zacu, muracyateza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya noneho turabagezaho ikiganiro tujahe dutegurirwa n'urubyiruko rw'I Burundi.
Wehujahe, mbega nyine tujahe.
Inyishu ni mu kiganiro tujahe, ikanguri urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere. Tujahe, mugishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabara mukije banywa nyibikiganiro tujahe namwe mwese bakunzi bibiganiro vyijwi rya Amerika. Abantu mu buzima bwabo barakenera gusamara kugira ngo baruhurire imibiri yabo canke ubwenge mu nyuma y'imirimo yabo ya misi yose. Aho ni nko mu mpera zindwi canke hagati mu ndwi inyuma y'amasaha y'akazi. Igwirirana ry'ububare mu gisagara ca Bujumbura byatumye biba ngombwa ko badandaza bongereza akarusho gasumbirije abandi kugira ngo baronke ababahurumbira benshi. Ibiteramo vy'indirimbo za karaoke ni bimwe muri utwo turusho. Ku batari babizi, karaoke ni jambo ryamuka mu gihugu cy'Ubuyapani. Ibiteramo vyayo vyatejwe imbere na Daisuke Inoue, umwene gihugu wo mu Buyapani. Yavuka mu karere ka Kobe ari naho yaririmbira mu bunywero hamwe no mu bihe vy'iminsi mikuru itandukanye. Ibiteramo vya karaoke kandi bigizwe n'indirimbo ziba zafashwe amajwi imbere y'igihe, abaririmbyi bakazigana zivugira mu byuma. Ubwo buryo burafasha cyane nko mu gihe bigora ko abacuraranzi bashikana ivyuma vyabo mu bibanza bategerezwa gucurarangiramwo canke iyo bisaba ikiguzi kinini. Ibiteramo vya karaoke bibera mu bunywero butandukanye bwa hano I Bujumbura bituma tumenya gusumba ubuhinga bw'abaririmbyi b'Abarundi. Ahandi naho baratwibutsa indirimbo zabica bigacika kera zitagikunze guca mu maradiyo. Twiheje uko ibiteramo nk'ivyo biba hano mu Burundi, turibaza tuti mbega koko ugwaruka rw'Abarundi rwoshobora kugira umwuga umuziki? Ngiki kibazo duca irya nino mu kiganiro cacu tujahe ari naco gwanya. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Irankunda. Kaze mwese. Kwinjira mu kiganiro nyezina duha kanya ugwaruka gwo mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati turavye urugero umuziki ugeze ko mu Burundi mubona ugwaruka gwo ugira umwuga uruteze imbere ngizi nyishu bamuha.
Oya ntibikunda kugwaruka gwo Burundi ushaka kugira umuziki umwuga kukubera ko leta y'u Rwanda ntabwo ishikiye ugwaruka, ntabwo ishikiye abaririmbyi, ntakibafashe mu mugongo mu misanzu. Ko nkubwegeje kuraba nkizi karaoke ziba mu ijoro urabona ko leta yazihagaritse nazo byari mu bintu byinshi bitunze abaririmbyi.
Tubishobora kubera icyumviro turagifise ariko gusabura ubufasha nibwo dusigaye turindiriye inyuma nko mu gukora umuziki mu bintu byo kutuboneshereza umuziki twakoze audio cyangwa bakadufasha mu kuwukora.
Baronka n'akajya kuja hanze bakaja kugira amakonsere hanze bakinjiza mahera usanga babayeho neza. Kandi
benshi barabaho basohora indirimbo atakazi bafise kandi benshi birababesha nje ndose umuntu abingeramo neza anyereka inzira naje nabikora
nibikundanya kugira Imana. Wewe ugiye urasohora indirimbo utanayisohora ukayumvira muri studio, wewe utarigera unayisohora ugahiga ukuntu yamaze gushikira abanyagihugu, wewe wamaze kuyitegura utaranayisohora ngo ironke mu dufaranga watanze naho kugira ngo ukore izo ndirimbo ukabona n'abantu bayikuguriye. Nta kuntu nakume ngo amagi gucacu hotel imbere uri umuririmbyi byonyene gusa ibyo ukora.
Kubera mbona umuntu wese uhuye sigaye akopora ibintu by'ubundi cyangwa ukabona umuntu nk'indirimbo wayiyumvira wayibwiza gusa usanga bamaze kuyigutwara ku buryo atacyo biba bikemaze.
Biravana n'ukuntu wabo uri kurakora uwo muziki kubera usanga bisaba uburyo bwinshi ugasanga ubwo buryo nawe kugira uburonke birakugora.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi adushikirije. Ibiteramo vya karaoke ni umwanya mwiza w'uko baririmbyi banywana n'abaje kubarorera. Vyongeye na kanya kuko imiryango ihura igasangira agacupa kuko bitama vyashobotse na cane cane mu bihe vy'imanza Abarundi bakunze kumara hamwe n'imyanya y'akazi. Kugira ngo twumve ukugene ibiteramo vy'abagize karaoke umwuga bigenda, tega amatwi ikiganiro mugenzanje Diane Ndonse yagize mu bunywero butandukanye. Diane, ijambo ni gwawe.
Andi ku kibuga cha trompet mu bunywero muri mu gisagara cha Bujumbura muri komine ya Rohero. Abanyabujumbura bakunze kwita be nivyo biteramo kahaoke naha baririmbyi bakoresha indirimbo zitaba zafashwe mu byuma imbere y'igihe. Umugwe muri rimvyi nimbona Steven batazira sogo ni uri kurahacurarangira. Abaririmbyi babahungu nabigeme bakura kuranwa kwigana indirimbo. Akamwemwe ni kose uravye mu maso y'abariko barahanywera harabahaguruka bagatamba n'abaguma bakomera mashi aho bicaye. Umwuga wo kuririmba ufise akamaro kanini mu buzima bw'abawukora. Dusabe Yezu Angelo n'umuririmbyi akiri muto avuga ko ibiteramo byo mu bunywero bimuha amafaranga yo kwibeshaho atarinze kuyasaba ababyeyi. Ku banyeshuri ba kaminuza uyo mwuga watumye bashikira urupapuro rw'umutsindo. Uko niko yo ya Jamal yabigenjeje. Inyungu iva mu biteramo byo mu bunywero n'umushahara abacuraranzi baronka ku kwezi kuko irambona Steven Sogo amazi imyaka 10 akora uwo mwuga abitubwira.
Akazi ni kuvuga iyo umuntu akora akazi araronka impembo. Iyo mpembo rero niyo iguma ituma umuntu abaho. Mugabo si byo byonyine gituma umuririmbyi agira ubuzima bwiza. Mugabo umuririmbyi aronse ayandi makontra akaronka ubundi buryo bwo kuronka amahera arabijamo. Mugabo cyane cyane aya makara ku batunze imiryango niyo atuma umuntu aronka uburyo bwa misi yose buri hafi buke butuma umuntu ashobora kubaho na gatoya.
Tumenyeshe ko agahembo ko ku kwezi gashobora gushika ku 300,000 arenga vy'amarundi ku baririmbyi bamwe bamwe nkuko twabitohoje mu tubare tutandukanye. Umutahe wo kuremesha ibiteramo abaririmbyi bawusangira na banyene ubunywero ari nabo baheza bagakota ivyuma. Ico twiboneye nuko muri ico gihe mu bunywero nka bwose ibinyobwa n'ibifungurwa bica biduzwe ibiciro nko ku rugero rw'amafaranga 1,000. Ibitaramo bimwe bimwe bibera mu makartye asanzwe abamwe abantu. Ineza yavyo nuko abavyeyi baharonkera akaryo ko kwashikana abana babo mu gusangira akamwemwe ko mu mpera y'indwi. Ku bunywero Monami muri karti ya Kabondo umuririmbyi Yoya Jamal hamwe n'abarorerezi bashima ko akoranya abantu bo mu mice n'imyaka itandukanye.
Razama abantu benshi kandi ugasanga bizama abantu basohokanye n'imiryango yabo ugasanga kuririmbira umwana kumwe n'umwana wiwe cyangwa kumwe n'umuvyeyi wiwe. Ivyo twibiraduhimbara cyane kuko dusanga tuko tunezera abantu mu migwi yose. Kuvuga ngo abana abantu bo mu bwoko butandukanye b'amadini atandukanye y'abarundi y'abazungu
tuko tuza kubera tuba dushaka kuryoherwa inyuma yuko ivyo tuba turimwo kubera imirimo isanzwe arabwusanga tuko turi mu kazi kenshi hama ku mugoroba duza dushaka kuhuka kugira ruhura umutwe.
Ibiteramo byo mu bunywero n'akazi gatuma ubundi buzi buboneka. Ku ruhande rumwe barongerezwa nibigira siriro nye n'ubunywero Monami muri quartier Kabondo akoresha abakozi 60 ariko mu yindi minsi batarenga 15. Aha twovuga kandi nk'abatetsi abatanga ibinyobwa n'abacungera uruja n'uruza. Abakotesha ivyuma vyo kuririmba bahatorera koyoko tutavuze abunguruza abantu bava mu makartye atandukanye gisagara ca Bujumbura. Ntakiruta Imana Alex yunguruza abantu muri taxi. Arashima imisi y'ibiteramo kuko inyungu yiwe yigwiza nk'iciro zibiri agereranije na yindi minsi. Akamaro k'ibiteramo vyo mu bunywero uretse ko kongereza abaguzi gatuma bahahurumbira. Banyene ubunywero bakaharonkera akarusho mu nyungu bahakura. Muva Yohani ni nyene akabare ka Tampet gatunganya ibiteramo mu mpera z'indwi.
Iyo hari ibiteramo niho tugira nk'imice 70% by'urudandaza. Iyo bidahari naho urumva nakundi urumva abantu banyinyiriwe baba bakanye urumva keshi banataha kare barundi cye 15% 20% by'urudandaza.
Naho biri uko ugutunganya ibiteramo mu makartye y'abamwe abantu ivyama vyashimishije abahaba bose. Bamwe bidoga ko bibabuza gusinzira. Akatari gake abajejwe umutekano barahagarika ivyo biteramo canke bagasaba nyene kubitunganya kutarenza isaha 2 z'ijoro. Ico baye ciza nuko banyene ubunywero bobanza kugishwa inama kuko agahombo ari kenshi nkuko babivuga. Hanugwa nugwa ko iyo ngingo yoba yamuka mu gutwarana amasoko hagati y'abafise ubutambiro hamwe n'abo bunywero abaririmbye ku bwabo babona ko ari yo nzira yonyine bafise yoshobora kubabeshaho twumvirize Emmanuel Nkezubumwe batazira member atwara ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi
uno musi dufite abaririmbyi barenga 80 batunzwe mu cyo bita karaoke uravye image abantu bafite igihugu cyacu abari hanze byandikwa ku internet birwa maradio ubwicanyi ibiki ibintu bibi ugacura abari umuririmbyi nka Steven Sogo yaririmbye Ilebo Mompei yugucanye nci Steven Sogo ushobora most ndavuze ndabisubiyemo atunze no muziki wiwe ni cadeau du ciel ngabira no yawe ni imana yiwe katuvuga tuti ngo sambiri dusha kumva umuziki nguko ubusha kudigira mu menshi baririmbye
twibutse ko mu ndirimbo zica mu biteramo bya karaoke zigwiriyemo iza karanga ku Burundi kuri bamwe nabandi ukubuza ibiteramo be nivyo bikaba byonasubiza inyuma ibiranga igihugu.
Arakoze Diane Ndonse kuri ico kiganiro nayo majwi ahejeje kudushikiriza tumira mate gato kumviriza umuririnzi Masamba aho ahamagarira ugwaruka kugira umwete rugakora aririmba avuga ati nyega nyega
umugabo w'ukuri suwirirwa yicaye umugabo bwayibanirano
menya ukuririmba ni intango nziza y'ukugwaruka goremesha ibiteramo vya karaoke ikindi ubushobozi gogira bwo kwigana baririmbyi abantu bakunze kumviriza akaji karongorotse ko kunganirwa n'ibikorwa vy'imyimenyerezo yo kuririmba ivyo navyo bisaba ingufu hamwe n'umwanya na cane cane ko rugirizwa gufata ku mutwe indirimbo zitari nke naho zoba zivuzwa mu ndimi mvamahanga uguteramisha abantu biciye muri karaoke kandi bica mu mpusha zisabwa zigatangwa n'ubutegetsi bubijeje kugira ngo twumve ibijanye n'itunganywa ry'ibiteramo vya karaoke tega amatwi ikiganiro mugenzanje Diane Ndonse yagiriraniye na Elia Bizindazi umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi atangura tubwira ikibanza baha ibiteramo mu iterambere ry'ababikora hamwe no ku gihugu
burya rero naho tujejwe umutekano imbere yabyo turi abanyagihugu nka turi mu Burundi turabarundi ikintu cy'ambere tubona nuko bene kubikora bibafitiye akarusho bituma babaho babeshejeho n'uwo mwuga wabo ibyo rero bikaba bifise ingaruka nziza cyane cyane kuko nko mu byerekeye umutekano iyo umuntu ari karakora akazi nta kindi aheza ngo ajemo kimusamaza kijanye n'ubusoma cyane n'undi we gito
ingingo mperuka gufata ijyanye nuko gucurarania mu bunywero bitorenza isaha zibiri z'ijoro ubwo mwebwe ntibona kwiza izibira gutera imbere k'umuririmbyi
twebwe cyane cyane duhimiriza abantu yuko iyo bari korakora ico gikorwa iyo mirimo yabo ibabeshejeho baheza nabo nyene bakaraba abandi bari kumwe iruhande aha ndavuga nk'umuntu uyoba yegereye aho hantu havugirizwa imiziki akeneye nko kuruhuka mugabo ntabishobore kubera uwo nawe ariko arakora ku kazi kwiwe nivyo rero tuvuga tutireka turaba amasaha abereye na cane cane bivanye naho umuntu ariko akorera ku kazi murazi uko haraba bafise abana bato naho batoba abana hariyo n'abantu bakeneye kwiruhukira ubwabo kuko bafite uburenganzira igihambaye nuko aho bakorera ku kazi hategurwa ku buryo amajwi y'umuziki adaheza ngo asohoke agora abandi bantu bitari uko naho abantu baheze bakaraba ahandi hantu hitanguye igihe twatangura gufata izo ngingo si ukuvuga yuko hari ibintu birengeye twovuga vyariko biragora mu vyekeye umutekano abantu rebo vyumva uko twebwe rero nitugoheka umwanya wose twamatugavye kugira ducungere umutekano w'igihugu na bene igihugu
duhakanya umutumire Pierre Claver Ndumwa ndabaramukije
ndakora mu gije yive
muravye aho umuziki ugeze mu Burundi ubona ushobora kuba umwuga ugaruka ngo kwiteza imbere
hano mu Burundi ntibishemeye si benshi bavuga kuti babitungiyemo usanga n'ababikora bafise iruhande utundi tuntu bakora kugira ngo bashobore kubaho ingoranye nyamukuru rero ihibera sahande nuko nubagize akigoro agacuraranga agasohora indirimbo usanga niyiryoshe ntashobora kuyigurisha neza barayitwara abantu bakayumviriza kwa gusa ugasanga ntaco ayikuyemwo vyukuri abaririmvyi uretse kugurisha indirimbo basohoye haraho baremesha ibiteramo harya niho bakunda kuronkera amafaranga ni naho iyo ugiye kugurisha indirimbo yawe abantu baza bayigura kuko bayibonye aho uteramije abantu benshi
abajeje umutekano baherutse gufata ingingo yuko abogira ibiteramo vyo mu bunywero batorenze isazi biri zijoro wumva izifasha umuntu yikorera ivyiwe muri uwo muziki
igisagara kidateramisha abantu igisagara kitarimwo aho abantu bagenda kunezerwa kandi mu masaha ari imbere gatoyi bavuye ku kazi ngo bashobore kugorora imitsi ahubwo abantu tabibaza bati aho hantu nta mutekano uhari cyo ngiye mu bindi bihugu n'ubwo aho hakurya sinakure cyane usanga abantu bakora amasaha 28 kuri 28 polisi yo nyene n'icitegerezwa kuro gucungira umutekano w'abantu bariko barakora abaririmvyi abacuranga baragira gahombo kanini na vya birabo bateramiramo birahomba n'abantu bahora bagenda kwinezereza barahomba ugasanga rero abahomba ni bo menshi gusa kuruta kuri ubu aho bafize ico bungukamwo nabo ntabo mbona
mwebwe rero muvuga muti leta yo cungera umutekano akazi k'abacuraranzwe kabandanye
niba vyukuri ari imvo y'umutekano leta yongeza umutekano kandi amafaranga y'uwo mutekano ava muri abandi nyene muri ya mashirahamwe akora ijoro n'umutaga n'ukuri y'ubukene nk'iki ntitwokora ku murango gusa twokora no mu ijoro niho kuri ubu n'ibyo ukora byoba byinshi abantu bakoronka akazi kurya gwaruka n'ukuri ntibashobora kugira ngo bacurange indirimbo dusubiye kuri abandi bacuraranga ntaho ndubokora kandi bagi babugije none bababaye abandi bakora akazi bakuye he ko bijya ryo bazi kandi ko tubikeneye turi menshi abarundi n'abanyamahanga batugendera bahaba canke ingenzi numva yuko uboheye abantu benshi mugongo
Dusubire tumira mate mukumviriza karirimbo kumuririmbyi Masamba kanya umutumire cyekave umwana igihugu cyoba gifite ico cyunguka mu gihe umujyi uteye imbere
wewe numva yuko uretse babaririmbyi babaronse akazi leta ihatorerwa akoyoko leta iraharonkera amatagisi bya birabo bateramiramwo byatanga amakori aya makori yinjiye muri leta ayagica afashije mu kongeza umutekano n'ukuri n'izina nakubwiye izina mu makungu akaranga ku Burundi abacuraranzi nibo bacuraranga nibo baririmba igihugu igihugu gihagizwa n'indirimbo none bumva kisa guhagizwa gute atabantu bakiririmba
ugaruka rukiri ruto rutanguye kwizukira umuziki rukiye gushigikirwa gute
kubashiraho amategeko abakingira bakabashira amashuri bavyigiramo ubwa gatatu ibikoresho bakoresha haraho usanga bizimvye canke atabiriho leta yashaka kugufasha bikaboneka ivyo bikoresho bizimvye kuruye kabikora ko makori n'ukuri abaririmvyi bafise akamaro kanini mu gihugu uretse ku bwabo natwebwe tumvirize indirimbo urumva yuko umvirize indirimbo naho burushe
Pierre Clavin ndumwami ndabashimi
ndagushimiye nanje
nitwatumira kandi ngira muzogaruka
tuzogaruka
Nibaruta Bubakar wo mu ntara ya Muyinga yatwakuye avuga ati ndumunyeshure niga mu mwaka w'icumi dufise ishira hamwe ritanguye guhingura ibisuguti mu bitegwa twirimira none iryo shira hamwe ryacu twarimenyekanisha gute Pierre Clavier ndumwami mutange inyishu kuri ico kibazo
Icyo kibazo cha Bubakare cyiza cyane mugabo no kuraba neza ico agamije cyane cyane no kuraba icyagomba kumenyekanisha ni shira hamwe cyangwa ni bidandazwa ridandaza nimba ari bidandazwa ridandaza no kugira nk'abandi bose hari ubuhinga bwinshi ushobora kuca kuri radio ushobora kuca kuri televiziyo ushobora kuca mu nyamakuru mugabo biva kubaguzi iyo bari iyo ubasanga Nimba abaguzi bawe ari amashira hamwe atatu canke ane ntibigoye usanga aho bari ukabandikira ikete ukababwira ukabasigurira ivyo udandaza gabo nimba ari ibintu bigugwa n'abantu bari mu rundi bwose canke no mu bihugu biduhana imbibe aho iradio niyo iza irushiriza canke nimba abantu baraba imbonesha kure televiziyo aho o uja kuri televiziyo rero no kuraba abantu bawe baguzi nuko bazi gusoma cyane cyo basome cyarico aho niho n'ukuri nibwo buhinga buzwi bwo gushikira abakiriya abaguzi kugira ngo ubereke ibintu byawe indanga byawe ico bigura umufisi ubwo barero mugabo yuko Bubakare avuga ati ishira hamwe ryanje ntirizwi kuri ubu kugira ngo babagira neza badufashe aho sindimwo nibaza ko cyane cyane yogerageza ari bidandazwa dandaza ari bisuguti biva kubaguza baribo abo nibo rero ategerezwa kugendagana
turiko dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujahe cy'uyu munsi uyu ni wa mwanya wahariwe impamba nye ni impamba avuga ati
Jewe kurudandazwa kwiwanje nabisanzwe nkora je nsanzwe mfise abakiriya dusanganwe kuva kera dusanzwe dukorana ndagenda nk'importa bakantuma bakampa amakomande y'ivyo bakeneye hanyuma ndabishikanye bakampa amahera bafise hanyuma yandi nayo bakampa bariko baradandaza nshamba ndabahaye hanyuma tugakorana neza bakanyishura nkama ngeze ko nsubira kuzana ibindi bakambwira ibindi vyashara bakeneye bakampa amakomande nkonya nkasubira turi hanye nabo dusanzwe dukorana kubera abo mutasanzwe mukorana ntububatsi ashaka bibaha ugasanga barakwivye
aha niho duce dusozerera kino kiganiro tujahe Nshimiye mwebwe mwese kuvyumvira mwashikirije nibage na mwebwe mwese mwatumvirije mufise ico muterera canke mutwunganira twandikire kuri voa@gmail.com canke mutwakure kuri 79 934 57 canke 79 988 13 Bagenzi banje Diane Ndonse yatororokanije aya majwi Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaragihagarariye ndabashimiye Ala Eve Irankunda mwari kumwe kuri mikro ndabaseze mvuga nti naho butaha
Hari umwizero
Ego cyane ni mu kiganiro tujahe mwari ko mushikirizwa n'ijwi rya Amerika
Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo ntikibacike.
Dusangira ijambo.
I
iyi ni radio ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu kiganiro cyo munsi giteramijwe na Frederic Nkunikije twatumiye ugwaruka go mu Burundi muri iki gihe umwaka w'ibihumbi 2014 uri kurarangira muri iki gihe kandi urwaruka rufite uruhare ruhambaye cyane rwose cyane cyane muri politiki y'u Burundi mu matora atekanijwe mu mwaka uza muri iki gihe kandi ubwo gwaruka rusigaye ruri mu mashyirahamwe ashira imbere eka amahoro umutekano ashira ku ruhande uburyo bwose bucishije mu nguvu uyu munsi rero turi kumwe naba shinga ntahe bane ugaruka turi kumwe na Prosper Menyimana tukaba turi kumwe na Jean Nduwimana turi kumwe kandi na Maurice Nduwayo tukaba kandi turi kumwe na Leonidas Ndikumana bashinga ntahe mwese ntangwe kuyifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noel mwese mwaramutse kandi
mwaramutse neza
mwaramutse mwese nashaka rero imbere yuko dutangura ikiganiro kija kuvuga cyane cyane ku ruhara ugaruka kugira mu byerekeye kubungabunga umutekano mu Burundi cyane cyane muri iki gihe abarundi imiti mishora kubiri hejuru kubera amatora imirije nashaka ubwa mbere na mbere dusabe ugwaruka abo bashinga ntabe ari muri iki kiganiro batwidondore batubwiye naho bari muri iki gihe reka dutangure kuri Prosper Bimenyimana
gomenda ba mukize nitwa Bimenyimana Prosper abandi umukozi wa leta nsanzwe ndi muri politike ubundi mu mugambo wa gasigana y'iprogramme nabona kuri yemwe nsanzwe nkukiranira politike y'igihugu hafi rero abari ku barumunyeshi kiganiro n'umbi yandabifuriza n'iminsi mikuru myiza yereza umwaka rero uko twinjira mu mwaka w'2025
igomende kanawe tuje kuri Leonidas Ndikumana
egome nanje ndabaramukije n'abakunzi bino radio yacu iradio yanyu nitwa Ndikumana Ngasi ndumwe bari mishira mu gikwaruka jeune durano violence active ndi Bujumbura ndipfurije kandi umunsi mukuru iminsi mikuru irangiza umwaka abari ko baratwumviriza bose
nawe Maurice Nduwayo
Jenny kwa Maurice Nduwayo nkaba ndumunyeshure nkaba ndumwe mu gwaruka ruharanira iterambere amahoro n'ubutungane hanyuma naje nkaba nagoma nifurize abariko baratumbiriza bose inshuti na ngenzi umunsi mukuru wa Noweli n'umwaka mwiza yego tangwa 2025
yego namwe Jean Nduwimana
murakoze cyane nitwa Nduwimana Jean aba serukirive y'amategeko ishyirahamwe ry'ugwaruka rwanyu kibi n'akarenganyo rwisunze ubwitonzi ingingo no gutakubetse mu gacyoro ntukiwe ni association de jeunes pour la non violence active ajina mu kunyafunye gifaransa nkaba mu buzima bwa misi yose nkora buri mu byagatoya ka kirebwa muntu niyemeje kubungabunga guharanira ineza ya kiremwa muntu cyane cyane nkabikora mu iri ishyirahamwe nyene ajina aba
munize ibyigwa by'amategeko murakoze cyane gose mwese nkuko twabivuze rero ikiganiro kija cyane cyane kuvuga ku byerekeye uruhara kugwaruka mu kubungabunga amahoro eka mu gutanga impanuro cyane cyane kurwaruka kuko nk'urwaruka nkuko muyizi urakunda gukoreshwa muri politiki ugasanga rugiye mu bikorwa bitajanye n'iterambere ry'igihugu eka n'iterambere ry'ubwo gwaruka nyine kiri kuri wewe nyine Jean Nduwimana nashaka mukanye gatoyi cyane rwose mutubwire ivyerekeye ishirahamwe muri mwo ivyo mumaze kurongora nuko ntujyavutse
murakoze cyane mu ishirahamwe cy'ugwaruka ajina rwanyu cyo nakarenganye kwisuka ubwitonzi iyo ndo gatokobeza mu gacero nukiwe twebwe tumaze kurangura ibikorwa bitari bike ibikorwa bigana kurondera amahoro gutsimbataza amahoro n'ubumwe mu bose rimwe ivyo turabikora mu byerekeye bijya by'amahugurwa ivyo bita amaterie turabikora mu gutera kamo abatwara n'abatwagwa kugira ngo bame bicara hamwe na ntaryo iyo hari ibitagenda nabi ivyo turabikora tufashanije n'umugwi Seni umugwi ugezwe amatora mu gihugu cy'u Burundi mukuhanura mukufasha mugutunganya amatora tekanye amatora adakumira amatora agana kubaka demokrasi mu Burundi ivyo kandi turabikora cyane mu gwaruka ruhurike mu migambi kuko murazi kuko gwaruka ariko kwamara inkwezi y'amare murazi ko ariko ruhendwa cyane nico gituma tugwitaho cyane mukuru sanga iyo ruri mu ntara kugira ngo tuganire ikibazo cy'ugusu cy'ugushyira hamwe ikibazo cy'iterambere kuko cyane cyane ubwo gwaruka ruhendwa kubera ubukene kubera rufatirwa mu bukene rurimo wishe usanga rutiga neza wishe usanga rudashobora gufata ikaramu ngo ruje kwandika ruti rushobora no gushinga amashyirahamwe nico gituma ubwo gwaruka usanga ruri mu mitego y'abo banyepolitiki nico gituma rero tuteza kubitaho bihagije
ego me na Leonidas ndi kumana muri kumwe muri iryo shyirahamwe mbega ivyo bikorwa murangura ndumva bikorwa bihamba cyane gose mbega ivyo ni bikorwa vyoroshe kuja mu ntara guhanura abari muri seni guhanura abanyapolitiki intambamye muba mumaze kuronka muri ivyo bikorwa mujejwe ni nkizihe Leonidas ndi kumana
intambamye twovuga turonka nuko bigoye kwegeranya cyane ugwaruka ruri mu migambi itandukanye na cyane cyane mbere imigambi usanga rimwe na rimwe igenda irasamirana mu bikorwa byabo aho naho habuze yuko bakunda gukoresha ugwaruka ariko rero kubera ubukerebutsi navuga kandi n'ubwitonzi ishyirahamwe ryacu rikoresha riraheza ikegeranya ubwo gwaruka rihereye nka birya bise atelier amatelier rero turabona arayo mbere yo gushyikirwa kuko niho tubona ugwaruka rushobora guhurira abadasanga ivyiyumviro bakagenda uwo munsi bafashe intumbero bafunditse bagiye bafashe intangiro bihaye hanyuma kandi kubera ko tugiye dukoresha ico novuga filozofi ya Martin Luther King baraheza bakumva yuko tukwiye guca bugufi tugaheza kumvikana mu mibereho yacu ivyo novuga ahanini dukunda gufatira ko n'ivyo bijanye no kwaruka
ego me Jean Nduwimana nashaka namwe mugira ico mutubwiye muri umugambi ipona eka ugwaruka kenshi na kenshi nkuko vyigeze kuba muri kahise mu Burundi gwakoreshejwe mu vyereke politike mbega ikintu mwebwe ku ruhara rwanyu mugira kugira ngo ugwaruka rugumane intumbero nyayo ni nkibi
uwe murakoze cyane intumbero ugwaruka go mu migambwe cyane cyane iyo migambwe yegamiye ubutegetsi niyo dukunda kubona niyifashe ubutegetsi niyo dukunda kubona ivugwa ko ibintu by'ubugizi bwa nabi byinshi turumva ko hirya no hino haba muri aya miliyandikwa ry'abazoje kwita amatora y'2015 twahoramwo twarumvise ko ugwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi eka n'imigambwe yindi yoshinkiye umwe ku butegetsi ariyo ivugwa cyane muri mu byerekeye amafraude yagiye araba ruravugwa cyane mu byerekeye kubuza abandi kwiyandikisha reka no mu byerekeye ajya amakarata mwumva asabagiye hirya no hino yagiye aratangwa nk'ibiharage ivyo mwarabyumvise yuko cyane cyane nka 80% y'abavugwa n'abari muri iyo migambwe mbere twosaba abo bari mu mugambwe ufashe uri ku butegetsi umugambwe ipona tuzi ko ari umugambwe wa kera umugambwe umaze imyaka irenga 40 dusaba rero yuko bufasha ku by'ukuri bagafasha kugira ngo ibyo bugizi bwa nabi ibyo bibi bivugwa mu gihugu bigabanuke kuko bafise uruhara rukomeye cyane mu ntwaro ya buno Burundi umugambwe ipona urafise icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu uwo nawe tukibaza ko ari we muhanuzi wa mbere w'umukuru w'igihugu niwe muntu ashyize ibya politiki mu gihugu uwo muntu w'umupurona ategezwa rero kwerekana ituzwe mu gihugu ategezwa kwerekana amahoro n'umwumvikano bigasasagara mu Barundi bigasasagara hagati y'ugwaruka ruri mu migambwe ugwaruka ruri mu migambwe n'uri mu mashyirahamwe n'uri weka mu bindi bice by'igihugu kugira ngo amahoro yiganze mu gihugu rero uwo mugenzi wacu wo muri prona ngira ngo nagerageza tubwire imigambi bafise cyane 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 y'ugutunganya amatora atunganye umugambi wa fiste bazohanura umukuru bazohanura umugambi uri ku butegetsi reka n'abagende bazoshira mu ngiro kuko nabone barafasha bari ku butegetsi batubwire icyo bo babategekanya kugira ngo amahoro n'umutekano bizorangwe mu matora y'2015
ego me prospere bimenye imana
gume icambere nagomba kumenyesha nuko mu mugambi w'abadasigana ipronansanzwe ndimwo inyigisho z'amaziri ko zirahabwa ugwaruka ariko na je nsanzwe ndimwe kandi biraboneka neza ku rubuga rwa politike ko haba imishamirano yama ivugwa ahacanye hariya ataruhara rurigera ruboneka ruba rwakozwe n'ugwaruka ruhurikiye mugambi w'abadasigana ipronansanzwe ibyo rero turi umugambwe ushira imbere ukuri turi umugambwe ushira imbere ubutungane umugambwe ushira imbere amahoro umugambwe ushira imbere agateka kazi na muntu nico gituma ugwaruka rwamara ibiko rurahimiriza umugambwe w'adasigana ipfana yuko uwo mudasangiye umugambwe ntabari umwanzi uwo mudasangiye umugambwe siwo mushira mu migere siwo mushira mu mashi uwo mumuhiganwa mugahiganwa mu byumviro vya politiki kandi uwo ivyumviro vyiwe bishizwe imbere n'abanyagihugu kugira ngo arongore igihugu umuntu akamwubahiriza mu gihe yamaze gushirwa imbere n'abanyagihugu twebwe rero ni ikintu kiri imbere muri programme y'umugambwe mu nyigisho z'umugambwe muri ideoloji karangamutima k'umugambwe w'adasigana y'iprona no guhimiriza abarundi bose umuto n'umukuru abakuze n'abakiri bato kubana mu mahoro ibyumviro vya politike tukabiharanira byose tubicishije mu mahoro atagushira mu migere urumva ko uruhara rero turarufise kandi uruhara rw'iwacu turizeye yuko n'abarundi babishima uruhara rw'iwacu turarwangura neza muri politike yes nduga kuri icavuze ko mugambo y'iprona uri muri leta ufise n'umuntu awuserukira mu nzego z'igihugu nibyo ntiyabeshe kandi ibyo dukora twe twama turiko turabikora nitwoza kubivugira ku iradi ibyo nyakubahwa icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ahanura ibyo akora ajejwe mu mabanga yashinzwe mu gihugu nitwivugira ku iradi uyu mugabo arabikora kandi n'ubunya bandanya abikora rero dutegekanya yuko kubitwerekeye mu gwaruka muri iprona nkuko indongo z'imbere bishikiriza na ntaryo kwama turiko turahimiriza biribonekeza neza yuko hari abanyapolitike bakoresha ugwaruka ku nyungu zabo karumaze kuja mu ngorane bagaca baruta nk'akanuka ingorane zose zashitse waba umudugararo mu gihugu zabingo haba mishwani bayabaye igihembereho hanaduka n'intambara ingaruka mbi igaruka kugwaruka abanyapolitike bakoresha ugwaruka kuja mibarabara akabaha kunywa ibiyayura mutwe bakabigisha kudasomera agateka kazi na muntu turamaze kubibona yuko ingaruka mbi ziraheza zikagaruka kugwaruka kuko nigo ruba rujejwe kuzotunga kuko
reka tubaze na n'umushyirantare Maurice Nduwayo na wenyine atubwire ikintu abona mu rwaruka arimwo mu mashyirahamwe y'urwaruka arimwo ikintu mubona gikwiye gushyirwa imbere muri iki gihe kugira ngo nk'uko umushyirantare Prosper Bimenyimana abivuze aba urwaruka rurakoreshwa n'abanyapolitike mu gihe batakirukeneye bakaca baruta mu byaha reka no mu byaha barushizemo ikintu mubona gikwiye gushimikirwa kuko nikihe mushyirantare Maurice Nduwayo kugira ngo ibyo byose ntibisubire kuba mu Burundi
murakoze cyane rero nagomba se n'uwunganiye abagenzi bacu umugabo ndabibona kumwe nabo ahanini twebwe mu mashyirahamwe turimwo icyo dukora ni ukusigurira ubwo gwaruka yuko tugiye gukoresha ubwenge bwago kugira rushobore gutandukanya icatumye ururo kuba mu mugambwe ikibazo mugabo habasigaye kuraba jewe mfise uruhara nyabaki jewe nk'ugwaruka nkunda igihugu canje gute urya arashobora kunkoresha ivyo ntumva ivyo ntatahura ivyo jewe bishobora kungirira ingaruka mbi mu nyuma uwo mutima rero gushishoza ico ugiye gukora
kuraba ingaruka mbi niwo twigisha ugaruka imbere yuko rukora icyari cyo cyo tukagerageza utahura hanyuma rukajya kukibye byose bibagiriza ugaruka batwagiriza kuko bifata twebwe twese ugaruka ruri muri uyu mugambwe rukoze ikosa bacavyita ngo ugaruka ngo ukoreshwa n'abanyepolitiki mugaba atari bose n'umugwi umwe utashoboye gutahura igituma uri muri iyo politiki utashoboye gutahura icyo hamagariwe muri politiki nkuko mugenzi wanje wo muri Iprona abivuze aravuga ati Iprona mwumva batuvuga mugabo tukuvuga yuko aba ugwaruka ruri muri Iprona gose rwera humbure hari igihe bataruvuga ibikorwa ruba rwakoze batabivugabo aho siho mpagaze yo kuvuga ngo abo muri Iprona barera abo muri uyu mugambwe barera no mu mashyirahamwe iwacu ngo turera mugabe igihambaye nuko twese twaruka tubona yuko dukwiye gukora twiyumvira ko ejo igihugu ari rwacu tugiye hamwe
ndabona intumbero ari nk'imwe muri mwese bashinganahe rwaruka turi kumwe hanyuma nkabambona rero ibintu bishobora kuzotora inyishu none mushinganahe muri se ndwaye tukiriwe kuri we nyene ikintu mwoha mwubwira ugwaruka go mu migambwe yose ikanuri mu mashirahamwe utegamye imigambwe ikintu kimeze nk'impanuro mu ruha cyane cyane muri iki gihe mu Burundi himirije amatora murazi ko imitima iri hejuru kenshi na kenshi kandi twavuze n'uruhara rw'ugwaruka n'ukuntu rukoreshwa impanuro mwoha ugwaruka rw'abarundi n'abarundi kazi muri rusangi ni nkize
muri rusangi impanuro noha ugwaruka nuko uraba iyo uri kururaja na cyane cyane kazoza kawe imigambwe iriho ni myinshi abari mu migambwe baraza amaprogramme yabo barabe ko ashobora kubateza imbere cyane cyane apana bo gusa barabe ko ashobora guteza imbere igihugu ugwaruka twebwe tuba turi benshi hanyuma uwo nawe agomba gukoreshwa muri ibi na biriya anye kugira kumbure bamuhenze ngo azoronke ibiinye ngo amatora niyagenda kuunye agaruke wenyene kwiyumvira yuko ibyo aronse wenyene bishobora kumugarurira ingaruka mbi twarabibonye muri kahise gwaruka gwarakoreshejwe mu bintu rutazi mu nyungu z'abandi ugasambura ibintu mugabo ubu unye nitwe turiko turabyubaka twe gwaruka kandi nitwe turiko turishyura kandi nitwe tuzokwishyura ibyo abo baduhenda basambura
reka dusabe na Jean Nduwimana batubwira impano yoha ugwaruka yatubye ko waje mu ntara zitandukanye ika yama ishyirahamwe ryiwe ryamajyagiye aho kuraba ugwaruka kugira ngo baruhe impanuro baruhe intumbero nyazo murasha kutubwira zimwe muri izo mpanuro mukazidusubiramo
impanuro twebwe mwishyirahamwe ya Jina dutanga duhugwaruka sizindi ni impanuro y'ukuja hamwe bakabona yuko bose basangiye ugupfa n'ugukira bakabona yuko bose bava amaraso mu mubiri wabo asa amaraso atukura bose bakabona yuko bose kirajishinga umwe ariko kirajishinga uwundi twebwe tubabwira abatuti uwuje kukubwira ati ononera mugenzawe ari umukuru w'umugambwe uvamo akuje kukubwira ati genda urare ku bugono mugenzawe genda urare urakizura ku rugo rwa mugenzawe uwo mu wundi mugambwe tumubwira tuti na wewe ntakirutora ujye urare urakizura ko ntatiro atora kandi buno mutaritoye ntibuca ngo muze gukora ibikorwa by'iterambere
reka tusabe n'umushyirantare Leon Ndase ni kumana nawe akuhire kuri ayo izo mpanuro mutanze
ego me murakoze twagomba tubabwire yuko cyane cyane ibyo tubona ugwaruka ruhendeshwa urabona ruba ruri mu bukene bakaca baza babazana udufaranga batatumaze twebwe rero ibyo tubabwira duti murabe abo bantu bazanye udufaranga abaribo abazanira udufaranga duke cyane mu mezi 12 mu myaka itanu mezi 16 ugasanga rero baragusamaje mu kanya gatoya twe tubagira duti laba orientation y'abafisi abo onye nk'uko basanzwe bivuga ngo twebwe turwaruka rw'ejo umugambi nawo uzomara imyaka myinshi twe rero tubagira duti laba umugambi w'abafisi murabe ko ari umugambi uzoza wubaka igihugu atari umugambi dusambura kandi turongera ko tubabwira duti
mwigumye kuko nimba abo bakuzi bavuga bati mwebwe mu Burundi rwejo heritsi mwigumye ico hatobarahi wanje uti rero murabe imigandi yejo iyariyo muheze muyikurikire hama mwongere muje mu masomero musome mwige kugira ngo namwe mutegure kazoza kanyu wanashaka mbere mushobore gusubira na mwize bibanza abo onye barimwo ariko nubwo batogenda gukora ivyo abo onye baba baje gukora
ego medeka tu sabe kandi na Prosper Imenyimana nawe nyine tubwire ikintu yoha yobwira ugwaruka muri rusangi haba ururimo ibyambwe itandukanye canke uri mu rugwaruka ruri mu mashirahamwe impanuro mu ruha n'inkize
kandi nagomba ibico muze kuvyo bagenzanje baheje kuvuga bari mu mashirahamwe umenga bashaka kubuza ugwaruka kuja muri politiki ariko yewe nibaza ko yiza no gusaba ugwaruka ko goja muri politiki ariko ukaraba uwo mugambwe iyo shirahamwe rya politiki uwo munyapolitiki ruriko rurakurikira icarurondera icarico kuko sinoje aho ngo mbese biramaze kuboneka yuko hariho abashaka kugira ugwaruka ikiraro kugira ngo bajabuke bamaze kujabuka rumaze kuzura ibasubire kuraba inyuma wagwaruka bataye mu rudubi cyo gituma ngira nti ugwaruka ni twebwe Burundi bwejo kazoza karaturaza dushobora gushinga politiki abariko barayikora nabi kandi ngaruka mbizayo zizoshigaruka kuri twebwe ni byiza rero guhimiriza ugwaruka rufise imyaka ikwiye ugwaruka rugeze rufise n'ubumenyi bukwiye kuja muri politiki ariko bakaja muri politiki bajanyeyo umutima w'ubwenge umutima w'ubuntu umutima wo gushishoza kubona ikiri n'ikiza kumenya cyasi nururo maze bagategura akazoza kabo tuje tugira tuti rero ugwaruka ruje muri politiki kuri tele politiki ubahamagarira kuja guhangana ubahamagarira kuja kurwanya uba dasangiye ibyumviro bya politiki kuja kumukubita cyangwa kumukubagura cyangwa kumubuza amahoro uwo ntaba ari umunyapolitiki abaronderera akazoza kenshi uhamagarira ugwaruka ubiyayura mutwe kugira ngo rushobore kubahuka ibidakogwa ibitera soni bitubahuka gutyoza gutosekaza agateka kazi na muntu uwo ntaba ari umunyapolitiki tugira tuti zimuheze mu mukuri
mushigana ya Prosper Bimenyimana nkuko mwabivuze mwese urwaruka ikamura ruha impanuro zihambaye cyane rwose ariko naho izo mpanuro zitangwa hariho imigambwe ko mwabivuze hariho abanyapolitike babona kugo rwaruka rushobora kubabera nk'ikiraro nkuko mwabivuze nashaka mushigana ya Prosper Bimenyimana mu tubwire ibintu mwotanga bimeze nk'impanuro nazo nyene zohabwa abanyapolitike
n'ibico nagomba gushikiriza nuko imigambwe yose umuntu abiravye ngaha mu Burundi umuntu arabona neza yuko mu migambwe ata programme bafise yerekeye iterambere y'urwaruka ata programme bafise yo gutegura kazoza k'urwaruka kugira ngo bazobe abanyapolitike b'ukuri bazoteze imbere igihugu mu myaka iri imbere imigambwe rero yari kwiye gushyira imbere ineza y'urwaruka mu kubategura bakabigisha bagafata umwanya wo kubigisha bakamenya politiki fata bakamenya icyo bagiye gukora muri politiki bakamenya icyo baza guharanira muri politiki bakamenya neza ko politiki atari kuja kurwana n'uwo mutavuga rumwe uwo mutari kumwunga muri politiki ari ukurondera gushyira imbere ibyiyumviro n'imigambi iza iteza imbere igihugu bakanabibigisha bakanabigisha ingene bitwara igihe bari mu bo basangiye umugambi nabo badasangiye umugambi icyo kintu kirabuze ku migambwe itari mike ngaha kigira kabiri abanyamigambwe barakwiye kwiyumvira ibibazo biraba urwaruka rurahanzwe n'ibibazo bijyanye n'ubushomeri kuko twe duhimiriza urwaruka ruri mu mugambi wa wadasigana yitrona ko icya mbere ari ukuja mu ishuri bakiga bagakurikira politiki mugabo biga umwana adakurikira ishuri urwaruka utajya mu ishuri ruta ishuri rukajya mu biyayura mutwe tubira tuti wewe wowe ntukwiye kuba mu muganda wacu wowe warataye inzira wowe warataye
umurongo egome reka
aba yarataye umurongo
egome
bahamagarira kwiga mugabo ibibazo by'ubushomeri rero iyo bamaze kwiga baca bahura n'ibibazo by'ubushomeri mu miryango ishobora kwiye kucinga muri politiki iraba kazoza kurwara urwaruka rugakurikira umugambi ufise politiki yerekana ingene urwaruka ruzobaho rwaramaze amashuri ku bibazo bijyanye n'ubushomeri ibibazo bijyanye n'ubukene mu gihugu n'ibibazo biraba urwaruka
ugwaruka warukwiye kuba rufisemo uruhara mu miganda imiganda igahura uruhara ugwaruka ugategura neza ibazo bijyanye n'ubukene kuko ubukene bugaruka ingaruka mbiza
kuwaruka ndabona akanya katujanye mushye na Prosper imenyimana nashaka mbaze mumpe inyishungu fingufi akanya katujanye mushye nkahe Maurice Ndwaye namwe mutubwire mwatanze impanuro kugwaruka ariko nashaka mutubwire impanuro muha n'abanyapolitike nabo nyene kugira ngo bareke gukoresha mu rwaruka mu ikorwa bitabereye gukoresha urwaruka nkuko umushye nahe Prosper imenyimana yabivuze urwaruka gwoja mu migambwe ariko rukamenya ko hari akarimbi rutarenga eka rukamenya ko impanuro mbi z'abanyapolitike zidakwiye gukurikizwa Maurice Ndwaye impanuro mwebwe mwoha abanyapolitike bobo ni nkize
impanuro noha abanyapolitike si nyinshi cyane mu gihe twebwe urwaruka tuba twafashe impanuro n'imigenzo twofata mu bihe abanyepolitike baba badufata nk'ibiraro bwabo sinogenda nabo nyine ntabahanuye ikintu cya mbere bokora ni uko mu migambwe boba bahurikiyemwo canke amashyirahamwe boba barimwo abaribo bose kuko n'ubu unyamashyirahamwe yacu menga hariho n'ibintu bya politike tubwira ni uko ubwa mbere gushyira ineza imbere y'ugwaruka amaprogramme menshi bakora araba ugwaruka boyasimbataza kuko ugwaruka ni twebwe turi benshi muri iki gihugu uravye mu migambwe bagashyira imbere ineza y'ugwaruka iwabo ugwaruka ruri muri uwo mugambwe rukumva yuko rufise ijambo hariya indani imbere y'uko twese mu gihugu ugwaruka twumva yuko dufise ijambo kuko ugwaruka dufise ijambo mu migambwe ugwaruka dufise ijambo mu mashyirahamwe yigenga
reka ubu naho duhe ijambo umushana Jean Nduwimana nawe nyine atubwira impanuro yoha abanyapolitike
abanyapolitike b'Burundi impanuro no basindi niyo kugumya umutima bakari ibyo bintu byo kubesha ibyo bintu byo kumvikana ibintu hanyuma bakaca babiterera hasi aho kubikurikiza bagaca umenga akamirwe n'ingoma twebwe mwishyirahamwe ry'ugwaruka rwanya ikibi n'akarenganyo bw'ibihumbi bwitonzi tugize mbese dukurikirana ibiganiro biba hagati y'abanyepolitike tugize mbese dukurikirana kandi ibyerekeye imigambi imigabo n'imigambi y'imigambwe imwimwe y'abanyepolitike ngaho i Burundi usanga ari akamaramaza aho imigambwe aho usanga iremantanye aho usanga imigambwe cikamwe ibihimba cyane cyane ugasanga bacibicemo ibihimba kubera amarongo kubera inda ndende aho usanga abanyapolitike b'i Burundi barondera kwibohera ku butegetsi bakagomba kumara imyaka nk'ibikona bimara ku butegetsi kandi hariho abandi bakeneye mbere babarusha gutwara n'igihugu ugasanga hariho abanyapolitike baguma barondera gukandamiza abo bose batavuga rumwe kugira ngo maze ejo hagere ko babasimbura batari hafi bari mu munyororo ibyo nakamaramaza twifuza rero yuko abanyepolitike b'i Burundi bukomeza cyane cyane demokarasi mu migambi wabo maze n'ugwaruka canke abakenyezi bo bakunda guhohoterwa bakaboneraho kuronka ibibanza
Mushyanahe Jean Nduwimana urakoze cyane rwose kuri izo mpanuro utanze turagushimiye nawe Mushyanahe Maurice Ndwaye turagushimiye nawe Mushyanahe Leonidas Ndikumana Mushyanahe Prosper Bimenyimana nawe ndagushimiye mwakoze cyane rwose ku mpanuro n'inyigisho mutanze ika n'ibikorwa byiza amashyirahamwe yanyu y'ugwaruka akora mu Burundi mwakoze
murakoze kuri ico kiganiro tuduhaye cyane tukirangije twifuriza umwaka mwiza umwaka muhira umwaka w'amahoro umwaka wo gukomeza demokarasi mu gihugu cy'u Burundi eka umwaka wo guharanira gato ya kakiremwa muntu
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi dusangire ijambo mugira amahoro n'umunsi mwiza turasubiye kandi kwifuriza umunsi mwiza wa Noel ika iminsi mikuru myiza na n'umwaka mushasha muhire uze ubabere umwaka w'amahoro n'amata n'ubuki mutunganirwe mu banyu bose mwakoze
This program has come to you from the Voice of America.